Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Iradio ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dusamiranira i Washington DC. Baramukije inshuti mwese bagenzi mudutse amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki imwe y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2015 muri kumwe na Alphonse Ndayikengurukiye aremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo turabahaye ikaze
uwo muhungu yari umwana wa mwene wacu uwo mugore wiwe yari umukazana wanjye ngeze ngahantu umva ngo yishwe na gerenade kandi iyo gerenade yapfutse hirya y'ejo.
Uyo ni umubanyi w'uwo muryango wishwe aratangazwa n'uko hari abantu bamaze iminsi biciwe mu nzu ababanyi babo ntibabimenye. Iyo nkuru n'izindi zo mu biyaga binini ni mu kanya. Ariko reka tubanze twumvirize Aloise Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Amakuru tuyahere muri Burkina Faso aho leta ya Burkina Faso yifata kibanza iriko iragerageza kugondoza General Gilbert Diengere ubu yahungiye mu buserukizi bw'igihugu kitaramenyekana ngo yishikane ku butegetsi. Abamenyesha amakuru bitororokanirizo ry'amakuru Reuters bavuga ko ashobora kuba yahungiye mu buserukizi bwa Vatikano. Leta yifata kibanza yamenyesheje kandi ko igisirikare cya Burkina Faso cyafashe ikambi yari yashatse gutembagaza ubutegetsi mu ndwi iheze inyuma y'ingwano yamaze umwanya muto. Bamwe muri abo basirikare bari banse gusubiza ibigwanisho nk'uko bari babitegetswe n'ibiro bikuru by'intwaramiheto vya Burkina Faso. Muri Syria, sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna basi Ash Carter yamenyesheje ejo ku munsi wa gatatu ko ibitero by'indege Uburusiya bwagavye mu gihugu cya Syria bitoba byari bitumbereye abagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamiste. Muri ivyo bitero vya mbere byagizwe ku ntara ya Homs, Uburusiya bwamenyesheje ko intumbero yavyo kwari gutera abagwanyi ba leta ya Islamiste bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad asanzwe acuditse n'igihugu cy'Uburusiya. Sekretari Ash Carter abona ko Uburusiya buvuga indimi zibiri zitandukanye. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna basi yemeza ko kugira umuhari wa leta ya Islamiste ugwanywe neza ari uko Perezida Bashar al-Assad yova ku butegetsi hakajaho leta mfata kibanza. Yamenyesheje kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izobandanya ibitero by'indege ku ruhande rwayo bwite muri Syria ko itazokurikiza ibyo Uburusiya buriko burayisaba ngo ntibakoreshe ikirere kimwe. Muri Afghanistan naho indege z'ingwano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabandanya gufasha igisoda cya Afghanistan mu rugamba zirimo rwo gufata igisagara cya Kunduz abanywanyi b'abatalibane bigaruriye mu ndwi iheze. Colonel Brian Tribus, umuvugizi w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nacyo kirongoye urunani rw'ibihugu bifasha Afghanistan, yamenyesheje ko ku munsi wa kabiri indege z'ingwano zagize ibitero bibiri kugira ngo ziremeshe ingabo za Afghanistan zari ko ziragwana n'abatalibane bagwanya leta ya Afghanistan. Ibiro by'iperereza vya leta ya Afghanistan vyamenyesheje ko muri ivyo bitero by'indege umutalibani asanzwe ari cegera cha guverner muri ico gisagara cha Kunduze ari kumwe n'abandi 15 bahasize ubuzima. Abatalibani bo bamenyesheje ku munsi wa gatatu ko Abdul Salam Akhunde, iryo niryo zina ryiwe, ataguye na gato muri ico gitero. Ibiro by'ishirahamwe mpuzamakunguni bikorera aho muri Afghanistan navyo bivuga ko iyo ngwano imaze guhitana abasivile bashikijana, abashika 600,000 nabo barataye izabo barahunga. Amakuru ku bijyanye n'amagara y'abantu, ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi OMS ejo kwa gatatu ryaramenyesheje ingingo nshasha ryafashe mu rugamba rwo kugwanya ikiza sida ngo umuntu wese yipimishije bagasanga yaranduye uwo mugera azoca shigwa ako kanya ku miti ifufahaza. OMS ivuga ko kubituma umuntu azobandanya kubaho OMS ivuga ko bizotuma umuntu azobandanya kubaho bisanzwe atagwaragurika kandi bigabanye cyane ko ashobora kwanduza nabandi. Ingingo ya OMS yari isanzweho kugeza ubu yavuga ko umuntu yanduye sida yasabwa gutangura gufata imiti ifufahaza abasirikare b'umubiri wiwe bamaze kugabanuka ku buryo bugaragara. Ubu rero ntibikiri ngombwa gutegereza kugeza aho amabwiriza mashasha azotuma ibitigiri by'abafata imiti ifufahaza byiyongera cyane bive ku miliyoni 28 bishike ku miliyoni 37 ku isi yose. Ku mugabane wa Buraya, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yasavye amakungu ejo kwa gatatu ko botorera inyishu ikibazo cy'impunzi zigana umugabane wa Buraya bakoresheje umuti w'ikigongwe n'ubukerebutse.
Turagukengurukiye aroyeze ku makuru ejeje kudushikiriza. Uratuma hafi ariko uze kuduha incamake y'amakuru dushikirije mbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo muri kano gatondo. Reka twibutse mwebwe mwese muri ko muradukurikira ko muri ko murumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Dusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murashobora gukurikira ibiganiro byacu muri bu Burundi mutwumviriza kuri FM 94 ibice 9 no kuri FM ibice 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Reka tubandanirize amakuru yo muri kano gatondo mu Burundi. Mu ntara ya Kirundo, ibiziga by'umugabo n'umugore wiwe byaratowe ku munsi wa kabiri ku mutumba wa Muramba, komine Kirundo, ni mu ntara ya Kirundo nyene. Mu gipolisi bavuga ko batewe grenade ku munsi wa gatandatu heze n'abantu bataramenyekana. Kuri inkuru reka dutega amatwi Jean Bosco Ndarurinze numenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Kirundo.
Nzisabira Gerardo batazira gishunguri n'umukenyezi wiwe Tegineza batazira mvuguta nibo baraye batowe ibiziga mu nzu yabo ku buriri ku mugoroba w'uwa kabiri ni ku mutumba Muramba muri komine Kirundo. Umushikiriza amanza n'urongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo bavuga ko biboneka ko batewe grenade mu gihe byumvikana ko ibiziga byabo byari bimaze kononekara. Abanyagihugu bo mu micungararo bavuga ko bumvise grenade yaturitse ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ariko babura aho iturikiye. Mu miryango yabo bahisi batangazwa n'ingene bari basanzwe bakikijwe n'amazu menshi ariko habura n'umwe avuga ko yumvise ko iyo grenade yaturikiye kwabo banye kwigendera.
Uwo muhungu yari umwana wa mwene wacu, uwo mugore wiwe yari mukasana wanjye. Ndageze ngaha numva ngo yishwe na grenade, kandi iyo grenade yavuze hirya y'ejo ku wa gatandatu twatohoje. Ahantu iyo grenade yavugiye twatohoje, ahantu iyo grenade yavugiye turahabura. Icyatubanye igitangaro
ize guca numvuvu y'inyano natse ngo wewe ngo umuhungu wanjye ngo hareba mwishe none bamwishe gute ngo ya grenade yatunika wa mose mu ijoro ku wa gatandatu ngo ahitanye igishungere n'umugore. Kubona umuntu apfa ku wa gatandatu ari hagati y'imihana ntihagiye n'umwe atohoza ati hajya ahantu ko tubonye hagumye hugaye, reka tugende twungure turabe aba bantu iyo bagiye canke ikintu baba barabaye cyo nibyo byamba bacyo.
Abazi uwo mugabo bavuga ko yapfumura ariko ntibemeza canke ngo bahakane ko ari cyo yoba yazize.
Twaraho twararabye ati ibi bintu byaberenga aha bari ngo ngoya ikintu yoba yazije mukaye yari umupfumu gaye sinzi ko abayemeze ko sinzi ko yoba ari umurembwa yari umupfumu gusa. Ariko je sinamugeze uburozi
abantu bamwitogera ngaha
nta numwe
zuba barumaze kuza kumwitura.
Yari mutama nyene urumva nta kundi byabo byabaye none yaterenka nyene none muga nta muntu yomwageza ko yahora yica abantu.
Pierre Claver Murengera Ntwari umukuru w'umutumba Muramba ati natwe twaguye mu gahundwe twumvise urupfu rwiwe.
Ubwo je nanyine naguye mu gahundwe kuko kuva mwino mese kuva uyu mese cyane mbese bavuga ati umuntu ayimo arageranya turabye igihe yabamaze nk'imese nk'itatu nta n'ikintu na kimwe ndumukuru w'umutumba nawe bwamenye. uyu munsi kubimenya ngo yari umuntu ngo yari amutije akantu kagakoreshwa gasafuriya hanyuma abwira mushikiwe kugira ngo azo kamutorera agihuza gatonya bamanutse niho ngo haci haza abana ngo acangura kubona ibintu by'isazi hanyuma rero baca barahagera nabo baca baratobora ku kazi no kazi uko kameze baca basanga rero barimo bamuze gufa nyine kuko akora amazi no kunuka ngira nawe aravyumva
umukuru w'umutumba muramba yisigura gutya ku myidogo y'abajyango
uyu muntu yagenda kamara nk'indwi mu gahinga umuntu atazi yari canka kamara n'ukwezi kandi nacyo gituma humbure barimo baravuga bakora hitohoza ngo kubera iki ngo mutamubona mudashobora gushika iwe ngo mumenye iyo yaragiye we bagaca bavuga ngo kubera iki ngo udashobora guharura ngo imihana yawe tujyeho kubona hari imihana yanjye bonabonye twaravuganye tuvugana yuko n'abatazi iyo gerenade baturikiye uwo nawe igituma batatahageze ni ukubera ko bari baza kadakunda kubamuhira kandi bwo bashaka mu kubana babana nk'indwi nk'imwe canke zibiri bakongera bagasimbagurika bakabasubira kuzamara nk'indindwi batabanye hanyuma bakongera kandi bagasubirana
uburongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko amatohoza abandanya kugira hamenyekane abakoze iryo bara n'icabibatumye abantu babiri harimo umutware nyumba kumi baraye mu minwe y'igipolisi kumvoza amatohoza aha mumenya ko ku kilometero nka kimwe gusa hakurya gato ya muri komine busoni ku mutumba warenga haraye hatewe iyindi grenade mu rugo rw'umwigisha azwi ku izina rya Arthur Nzohabonayo imana yarakinze ntaco yahitanye nubwo badashima kuvugira kuri mikro yacu mu rugo rw'umwigisha yaheruka guhunguka bavuga ko nubwo bafise ubwoba komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko bigaragara ko byakozwe n'abantu bagomba gutera ubwoba abifuza guhunguka mu bijanye n'umutekano nyene muri ico gice gihuriramwo amakomine ya Kirundo na Busoni hazindutse haboneka abanyagihugu benshi bafise ibikoni n'imipanga bavuga ko bariko bahiga abantu bumvise ko baraye bahaciye bitwaje ibigwanisho
bari bazi neza ko ngo ngaho hepfo ngo kunduzenye ngo ahora urukingo abantu bafite ibigwanisho basanga sibyo bari biteze kwirukana ureko mbona n'abanyamutara bose bari baje babi mutara baje kurima mu mashirahamwe baciye bitahira bari bafite imbonera kureza zifite ibipanga n'intuzenye n'ibihiri nyene
twari tuzi nyene ko baduteye twebwe twaciye tuyungurunda ne kugira tuce tubarondera izo nkozi zikibi mugabo nazo twabonye baduseguriye ko bari abasirikare n'abapolisi
uburongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo aravyemeza akavuga ko babahumurije mu kubamenyesha ko bitiranije abajejwe umutekano bari ku kazi ka misi yose ko gukizura n'abagizi ba nabi mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi president Nkurunziza yamenyesheje abarundi ko ubutungane bugiye guhagurukira ikibazo cy'umutekano ku buryo bukomeye
kubijanye n'umutekano twagira turabire hamwe intambwe tugeze ko inyuma y'ukwezi kurangiye dutangarije abarundi ko dutanze ikiringo cy'amezi abiri kugira ngo umutekano ube wasasagaye mu gihugu cyose inyuma y'imigumuko yabaye mu makaritsiye amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura ibigwanisho byinshi rero byarafashwe kandi leta ikaba isubiye gusaba uwo wese yoba atunze ikigwanisho atabirekuriwe ko yogisubiza mu maguru masha turakeje cyane inzego z'umutekano igisirikare igendereza n'abenegihugu mu kwitanga muri ico gikorwa abari mu migwi y'abicanyi batari bake barafashwe abandi nabo barazwi bariko bararondegwa twashaka kubamenyesha ko haraye hashinzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 136 ryo kwa 2024 Nyakanga uno mwaka gerekana neza ingene iyo subizwa ry'ibigwanisho kwa bitunze batabifitiye ububasha rigiye kugenda leta rero iratanze ikiringo cy'ukwezi kumwe gusa kugira ngo uwo wese yoba atunze ikigwanisho atagifitiye ububasha ahabwe n'amategeko ngo abe yagisubije aha kandi mwomenya neza ko utazoba aragisubiza canke akagifatanwa ataragisubiza inyuma y'icyo kiringo azohanwa hakurikijwe amategeko ayo nayo akaba ari gufungwa hagati y'imyaka ibiri n'imyaka cumi hamwe no gutanga ihadabu riri hagati y'ibihumbi 100,000,000 to 5,000,000 ni ukubakebura rero kugira ngo nihagire uzokwicuza ngo iyo menya tuboneye mbere no kumenyesha ko n'uzogerageza kunyegeza icyo kigwanisho atunze atazobishobora kuko abajejwe umutekano bararonkejwe uburyo bw'ibikoresho vya none hamwe n'inyigisho bijanye ku buryo atakigwanisho na kimwe kitazotogwa ibyegeranyo by'amatohuza y'umugutungane biramaze kugaragaza ko hariho kandi na bamwe mu boshigikiye amahoro n'umutekano kandi bikaba byarimo mu irimo yabo ya misi yose usanga aribo bafatanywe itonga bariko baratoteza abandi mu kubaka ubuzima canke bakabakorera ayandi mabi abo nabo nyene naho bari kurushi tugiye kubavira hasi kuko ntaho bataniye n'inkozi z'ibibi n'abicanyi ibyo navyo bihano n'amategeko mpana vyaha turashima ko abatari bake muri abo bamaze gufatwa byo tubasabye kandi gukomeza ya makomite y'umutekano ahuri kimwe na bose ku mitumba yose y'u Burundi abarongoye imitumba bame bitwararika gukoresha neza kandi imisi yose cha gitabo cy'ingenzi bamustaneri nabo bame bakurikiranye ko cyandikwamwo abagendeye komine mu mvo izarizo zose baheze bashikirizwe abajeje umutekano kugira ngo babasuzume neza abatwara abantu n'ibintu bazofatwa batwaye inkozi z'ibibi n'ibigwanisho bahanwe guhera ubu n'amategeko ahasha abafatanywe ibigwanisho n'amamodoka afatigwe ingingo ruhasha harimo no kwakwa uruhusha rwo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi ku bashoferi bizogaragara ko babifisemo uruhara kubijanye nabafatiwe mu migumuko yabereye mu karitsi ya Mwamwe yo mu gisagara cha Bujumbura hamwe mbere nabafashe ibigwanisho bagashaka gutembagaza ubutegetsi babonye bibataye kuwa amazi bakiha intumbero yo kugandagura abene igihugu turasavye ubutungane gukora n'ingoga kugira ngo abadafise ikibagira barekugwe boye kuvundira mu munyororo kandi atacho bazira twisunze ko hariho n'abavyeyi bashikirije mu manama y'abajejwe ntwaro n'umutekano ko abana babo batawe mu rudubi n'abasesa kuyoze twisunze kandi ko hariho bamwe mu gwaruka gwafashwe bagaragaje ko basavye ikigongwe ubutungane wejeje kugaragaza uruhara rw'umwe wese leta isavye ubutungane guca barekura ugwaruka wakwegewe muri ako kajagari k'imigumuko abagirwa n'ubisha bukabije iyo ngingo ntiberekeye ubutungane bumaze gushira ahabona imanza zaciwe dusavye ko hoca hajaho umugwi wiheza abakwiye kugirirwa ikigongwe kandi bagisavye maze utange ico bashitse ko burindwi mu kiringo c'ukwezi twagomba kandi twizeze abo bose bafashwe ko atanumwe azorenganywa muri zo manza abana batawe mu rudubi bakabaha ibigwanisho n'ibyabira mutwe ngo baje mu bwicanyi leta ifatanije n'amashirahamwe mpuza makungu igiye kubashikiriza imiryango kugira ibahe inyigisho ibasubize yandero yo kuziko
reka dukubitire mu Rwanda mu cegeranyo casohowe n'umuryango rwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda kirerekana neza ko ruswa mu itangazamakuru mu Rwanda ifata ikibanza kinini ubukene bwinshi mu itangazamakuru bifata umwanya wa mbere mu bituma urwo ruswa harabavuga ko leta idakora ibikwiye ngo iduze ubwo rwego rw'itangazamakuru nk'uko yita ku zindi nzego Ninguru ya Sumta Kaboyi.
Ubushakashatsi bwasohowe kuri wa gatatu ababukoze berekana ko abanyamakuru bo mu Rwanda babajijwe abagera kuri 635 n'ibice 5% bemeye ko bahawe amafaranga ngo batangaze inkuru abandi 39% bavuze ko bahawe impano zitandukanye ngo batangaze inkuru Ruswa itamenyerewe ishingiye ku gitsina nayo yavuzwe ko yageze muri uru rwego rw'itangazamakuru ababajijwe bagera kuri 43.9% bemeza ko iyi ruswa ihari iyi ngo yiganje mu banyamakuru bakora iby'imyidagaduro n'abayobozi b'itangazamakuru batanga akazi basabye ruswa cyangwa bakagisaba bashaka gutanga misiyo zijya hanze y'igihugu abanyamakuru bwabo ntibahakana ko ruswa ibavugwaho ihari
icya mbere cyo ni giye wenda bari gukurikirana inkuru hanyuma babandi bari gukurikiranwa bakabona ko iyo nkuru nishyirwa hanze bishobora kubateza ikibazo bagahitamo kuba bagira ibyo batanga kugira ngo ya nkuru inikwe
noneho bwa buzima abayemo bukaba bwatuma umuntu ashobora kumuha amafaranga kumukangisha amafaranga ayo mafaranga atayatera umugongo bitewe nuko yakeneye cyane ntabwo waba waburaye ngo uje mu nama nibatanga amafaranga banakugaburiye ushidikanye kuyafata executive w'akagari yabaye executive nyuma y'imyaka 3 ashobora kuba yakubaka inzu umunyamakuru amara imyaka 20 atakwigurira karina ya miliyoni 3
Umuyobozi wa Transparency International Rwanda Madame Ingabire Marie Makire avuga ko imibare y'abanyamakuru barya ruswa ihangayikishije cyane.
Icya mbere itangazamakuru nibyo ryakashyize ruswa hagaragara. Rikayivuga rikayamagana rikanatunga gatoki. Iyo rimaze kujyamo ibyo ngibyo ntibizabikora. Ikindi n'abantu ba ruswa ubundi abarya ruswa bakagombye kuba babatinya itangazamakuru cyane. Ngo ritabamenya. Iyo rero wamaze nawe kuba umwe mu bayaka cyangwa bayakira urumva ko icyo gihe rero ntabwo igihugu kihungukira uko cyagombaga.
Ingabire asanga Leta y'u Rwanda na buri wese bakwiye kumva ko iterambere ry'itangazamakuru ribareba byaba ngombwa mu ngengo y'imari ya buri mwaka Leta ikagenda ikifashisha ibitangazamakuru.
Icyo twebwe turi gusaba ni ukugira ngo Leta ive ku baterankunga bonyine amafaranga atangwa n'abaterankunga. Ije ku rwego rwo gushyira muri mu ngengo y'igihugu kuvuga ngo pourcentage niba ari 5 ku 10 niba ari angahe ku 10 ariko agenewe kubaka itangazamakuru. Kubaka itangazamakuru mvuga ntabwo ari ayo guha Thai Media Council guha RMC guhande oya ndavuga yo guha ibitangazamakuru nyirizina.
Kuri Profeseri Shyaka Anastasi umuyobozi w'ikigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda ari nawe ufite kurebera itangazamakuru wavuga ko ibitangazamakuru bwabyo ari byo byagateye intambwe ya mbere mu kureba ikibuze ngo uyu mwuga utungane ko ariko atakwemeza ko Leta izashora amafaranga mu binyamakuru byigenga byashyizweho na ba nyirabyo bategereje inyungu.
Tugiye gusobanura ko mu itangazamakuru harimo ruswa kubera ko bahembwa make cyaba ari ikibazo gikomeye. Mwari mukwiye kureba ibyavuye mu bushakashatsi mukabisesengura nta marangamutima. Leta te ibyishinzwe ifite n'ubufasha itanga ababivuga ariko babanze banambwire niba bazi nayo Leta ishyiramo ubu ngubu kwa ngana umuntu azashyiraho ikinyamakuru cye uzashyiraho ubukwere mu gihe kuvuga ngo Leta biraterwa n'uko Leta baha amafaranga. Niba Leta igiye gutegaho ko itangazamakuru ryigenga naryo rigiye kuryahawe ubwisanzure rikorera amafaranga rikora kugira ngo ryunguke kuko nicyo twese tugamije ariko umva namwe mwihunga akazi kuko harimo akazi ko kuganiraho nk'abanyamakuru.
Kicyegeranyo kivuga ko mu bitangazamakuru byandika aribyo bizi imbere mu kumungwa na ruswa kurusha ibindi aho byihariye 49.7%. Radio ni ikurikiraho ikagira 42.5%. Babarya ba ruswa naho televiziyo ikagira 19.8%. Mu gihe bitangazamakuru byo kuri internet birya ruswa biri ku kigero cya 29.9%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi Sentare Nkuru yategetse ubushikiranganje bw'ubutungane kurwitaho kugira ngo isobanure ibibazo by'amafaranga aburanira mu Gesera Leon yagirizwe icaha ca genocide. Maitre Rudakenwa yarahagaritse ako kazi mu gihe cyose atazoba arabona ayo mafaranga nk'uko yamenyesheje Sentare. Eric Bagirubusa araduha ibisobanuro bindi kuri iyo nkuru.
Inzitizi ya Maitre Jean-Félix Rudakenwa wunganira Leo Mugesera ko atazongera kumwunganira atarabona amafaranga yo kumufasha mu rubanza niyo yateye urukiko kwiherera ibona kubifataho icyemezo. Kuri uyu wa kabiri urukiko rwagejeje ku baburanyi bombi baruwa y'umwunganizi wa Mugesera imenyesha ko igihe cyose Minisiteri y'Ubutabera itaratanga amafaranga yo kumufasha mu rubanza atazongera kugaragara mu cyumba kiburanisha yunganiye Leo Mugesera. N'inzitizi ubushinjacyaha buvuga ko itagombye kubigarura impaka mu cyumba kiburanisha kuko itari nshya buyifata nk'impamvu uyu munyamategeko yahimbye igamije kudindiza urubanza. Ubushinjacyaha bwifashishije amabaruwa ya Minisiteri y'Ubutabera bugaragaza ko Leo Mugesera n'umwunganizi we banze kuzuza ibisabwa batishoboye ngo babone ubufasha. Bukanzura busaba ko Leo Mugesera yahitamo gukomeza kwiyishyurira umwavoka cyangwa kiburanira bitaba ibyo urubanza rugakomeza adahari cyangwa haracecetse. Ibyo urukiko rwabisuzumye rwanzura ko kuba Leo Mugesera koko n'umunyamategeko we Jean-Félix Rudakemwa baranze kuzuza impapuro zisaba ubufasha bisobanuye ko ntabwo bari bakeneye. Umucamanza avuga ko iyi ngingo yakunze kuzamurwa n'uruhande rw'uregwa kuva mu ntangiriro z'urubanza n'amagingo ayikanafatwaho ibyemezo kandi ari nako ikomeza kudindiza urubanza. Ariko kubw'inyungu z'ubutabera bwa Antoine Muhimukuri y'inteko y'abacamanza baburanisha urubanza yategetse ko Minisiteri y'Ubutabera itungwa gatoki n'uruhande rw'uregwa izaza gusobanura iby'aya mafaranga. Umucamanza kandi yategetse ko Maitre Jean-Félix Rudakemwa nawe wamenyesheje urukiko abinyujije mu nyandiko ko atazongera kugaragara mu rubanza atarabona ayo mafaranga umunsi Minisiteri y'Ubutabera izabihari n'abagomba kuzaba hari. Uku gutumiza ministeri y'ubutabera muri uru rubanza birasubiza ibyifuzo bya Leo Mugesera wakunze kubisaba umucamanza. Ubwo Maître Jean Félix Rudakemwa heruka kugaragara mu cyumba kiburanisha yunganiye Leo Mugesera, uwo yunganire yabwiye umucamanza ko babuze n'amafaranga yo kugura impapuro zo gutegura imyanzuro ya nyuma y'urubanza kandi ko bakomanze mu nzego zibifitiye ububasha zose nihagira icyo bitanga. Iki kibazo cy'ubushobozi mu manza sumwihariko mu rubanza rwa Leo Mugesera, ahubwo kirazamuka umunsi ku wundi cyane muri izi manza za genocide zaboherejwe ku ranira mu Rwanda. Aha twibutse ko Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Jean Baptiste Niyibizi bananiranywe na ministeri y'ubutabera ku kiguzi cy'urubanza bunganiraga mu Pasteur Jean uw'inkindi woherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Kuva ubwo Pasteur Jean uw'inkindi ntaremera abanyamategeko urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rumugenera. Iki kibazo kandi kiri mu rubanza rwa Bwana Bernard Munyagishare nawe waturutse ya Arusha ndetse na Emmanuel Mbarushimana waje kuburana naturutse mu gihugu cya Denmark. Ibi bishobora kumvikana mu matwi yamamwe nkaho leta y'u Rwanda idashoboye kwakiriza imanza z'abakurikiranyweho ibyaha bya genocide, ariko yikomeje gushimangira ko ibifitiye ububasha mu buryo budasubirwaho. Urubanza rwa Leo Mugesera ruri gusatira ku musozo rumaze imyaka 3 n'iminsi 13, ubushinjacyaha bwarangije uruhare rwabwo rwo kumushinja no kumusabira igihano cyo gufungwa burundu igihe ibyaha umushinja bya Muhama. Ku ruhande rwa Leo Mugesera ntaratanga urutonde rw'abatanga buhamya bamushinjura, ariko yabwiye umucamanza ko afite abasaga ijana bari hirya no hino ku isi ku bushobozi bwamubereye ikibuza cyo kubageraho. Hari hatahiwe uruhande ruregwa ngo rwanzure bwa nyuma ruvuge no ku gihano rwasabiwe cy'igifungo cya burundu, ariko ubwo havutse inzitizi z'amafaranga byumvikana ko igihe urukiko rwari rwihaye cy'iminsi 5 kitacyubahirijwe. Iyi nzobere mu by'indimi Leo Mugesera w'imyaka 64 y'amavuko Canada yamwohereje kuburanira mu Rwanda mu mwaka wa 2012 araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya genocide n'ibyaha bikomoka ku mbwirwa ruhame yavugiye ku kabaya mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi muri 92. Ubushinjacyaha buhagaze ku kuba yararivuze agambiriye gukangurira abahutu kurimbura abatutsi. Ubwiregura n'ababwikoma ko buryumva bukarisobanura uko bwishakiye bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha kandi ko buri murigisha nk'ikimenyetso kitari umwimerere. Iburanisha ritahari ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Ekabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti mwese mwaduteze amatwi, mu kanya turasozera ibiganiro byacu muri kano gatondo, ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije mu kanya. Aloyse.
Muri Burkina Faso leta imfata kibanzi iriko iragerageza kugondoza General Gilbert Diengere ubu yahungiye mu buserukizi bw'igihugu kitaramenyekana ngo yishikane ku butegetsi. Abamenyesha makuru bitorokanizo ry'amakuru Reuters bavuga ko ashobora kuba yahungiye mu buserukizi bwa Vaticano aho muri ico gihugu. Muri Siria, sekretari wa Leta Zunze za Amerika ajeje kwivuna abansi Ash Carter yamenyesheje ku wa gatatu ko ibitero by'indege Burusiya bwagavye muri Siria bitoba byari bitumbereye abagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamiste. Muri ivyo bitero vya mbere ku ntara ya Homs, Uburusiya bwamenyesheje ko intumbero yabwo kwari gutera abagwanyi ba leta ya Islamiste bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Bashar al-Assad asanzwe acuditse n'igihugu cy'u Burusiya. Muri Afghanistan, indege z'ingwano za Leta Zunze za Amerika zirabandanya gufasha igisoda cya Afghanistan mu rugamba zirimwo zo kugwanya yo gufata igisagara cya Kunduz abagwanyi b'abatalibani bigaruriye mu ndwi irangiye. Ku munsi wa kabiri, indege z'ingwano za Amerika zakoze ibitero bibiri kugira ngo ziremeshe ingabo za Afghanistan zariko ziragwana n'abatalibani bagwanya leta ya Afghanistan.
Cyuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika, icyo cyambere cy'ibiganiro twateguriye muri kino gitondo bigaruke ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Elvin Sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Alfonso Ndayikengurukiye. Amakuru avugwa hirya no hino mwashikijwe na Aloyse Bwirimana. Mwakoze gutega amatwi. Ku mugoroba naho nyine turabashikiriza amakuru n'ibindi biganiro by'iradio ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza, murakoze. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi.
Kira
ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramutsa nongera ndabahikaze gwaruka namwe bwe mwese bakunza ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Umugera hepatitise ni imwe mu ngwara ubushakashatsi butarashobora gutorera imiti kwiye yo kuyivura. Ivyo bituma abantu bihumba 500 bapfa buri mwaka ku isi nk'uko ishiramwe gitamagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Vyongeye izimba ry'imiti rimaze kuboneka ko rituma idashikirwa na bose mu bihugu bikenye co kimwe n'ibiteye imbere. Ishiramwe gitamagara y'abantu ku isi OMS yemeza ko intambwe ikiri ndende kugira abantu bose bashobore kuyishikira. Imiti y'umugera wa hepatitise ifise ingaruka mbi nyinshi ku magara y'abantu. Iziturutse ku miti yitwa Bose Previr na Tela Previr ziroroshe kuboneka. Akarorero kuri Bose Previr n'uburuhe, iseseme, gucibwamwo, ukubura amaraso, igabanuka ry'abasoda mu mubiri. Tela Previr naho nyene ishobora gutuma umuntu acibwamwo, abura amaraso, akongera akaribwa ku kibuno, nk'uko isoko ry'Abanyakanada rijejwe gutanga amakuru ku bijanye n'umugera wa sida hamwe n'uwa hepatitise kati ribimenyesha. Naho biruko abaganga bahanura abagwayi gufata iyo miti. Vyongeye imiti ivura umugera wa hepatitise irashobora gufatwa n'ubusanzwe ari ku miti y'umugera wa sida mu gihe abaganga babakurikiranira hafi nk'uko bimenyeshwa n'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara zo mu mubiri. Mu Burundi abagendana umugera wa hepatitise baharugwa ku 8.2%. Ugo rugero akaba ari runini ugereranije mu bindi bihugu byo muri Afrika nk'uko biri mu cigwa cakozwe n'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara zo mu gitigu no munda bo mu Burundi. Mu kiganiro cuno munsi nuko muvyumva turabira hamwe ibijanye n'ingorane zifatiye ku kuvura umugera wa hepatitise. Kuri micro muri kumwe na jewe ina mahoro Raisa Liliane nongiye kubaha ikaze mu kiganiro cacu arico gwanyukira. Ganiro nyezina tega matwi vyimviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura. Kuri micro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokorwa kugira abagendana umugera wa hepatitise bashikira imiti. Gwayaze na mugenzanje Alain Yves irankunda.
Abaganga bo benshi babinonosoye hanyuma n'imiti y'ubupfufahaza ikagwizwa ama abanyagihugu bakanayimenya cyane kuko benshi ntibayizi.
Ari ingwara ikwiye gufatwa mu minwe n'igisata kitejwe ubuvuzi mu Burundi kuko ugiye kuraba abantu bayigwaye ni benshi, hariho n'abayigendana batayizi kandi imiti ikaba izimbye n'ukwivuza umuntu ashobora no kubura naho yivuze.
Bohimiriza ubwa mbere bakamenyesha iyo ngwara ngene isanzwe ifata. Bamaze kubimenya biroroha cyane kugira ngo bavuge bati kugira uyikingira uciye muri ubu buryo.
Mu Burundi iyo ngwara bita hepatitise tutovuga ko yitaweho cyane nk'uko bamwe uzawumva ngo hari umugambi wahariwe kugwanya igitunu cyane imibembe. Igihugu gikwiye kwicarira ico kibazo c'iyo ngwara mu Burundi adashobora gushikana amahera 1000 ku munsi.
Hepatitise ntikira kenshi umunyigiti n'umunyisho ukora
itebwo no kurusha sida. Bahimiriza abantu bakipimisha n'abantu baba bake ingwara yabonetse n'umuturaboneka
igihugu cyo bitangira bakaronka babavura benshi baricwa niyo ngwara kuvyo kutamenya.
ibikoresho bitobora uruhu bishobora gutuma umuntu yandura umugera wa hepatitise aha twovuga nk'inshinge inzembe n'ibindi iruhande y'ivyo ibikoresho vyo kwa muganga bidasukuye neza hamwe na maraso adapimwe neza imbere yuko bayatera abantu ashobora kuba intandaro yo kuyandura nk'uko ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha iryo shirahamwe rihanura abantu bafata ibiyayura mutwe biciye mu nshinge abagendana umugera wa sida abigeze kuba mu busho hamwe n'abana bavuka ku bavyeyi banduye hepatitise kuyipimisha hakiri kare ivyo bituma ingwara ikingwa hakiri kare hamwe no kutayandukizanya nk'uko OMS ibandanye ibihanura reka duhe ijambo mugenzanje Alain Yves Irankunda aduhe inkuru yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura kubijanye n'ingorane zifatiye ku kuvura ingwara ya hepatitise
ukuvura ingwara ya hepatite C ifatira mu gitigu kugiye koroha kuko umuti mushasha uyikiza uherutse gushikanwa mu Burundi uyo muti Epsinate benshi bazi ku izina rya Sopospivir uheruka kumenyekanishwa na Axis Pharma rimwe mu mashirahamwe yemewe adandaza imiti uzoshobora kubangira kamaro ku magara y'abantu kuruta uwahahora witwa Interferon benshi bazi ku izina rya Pegasus kukaba nkako uzo ufata azokira Burundi ingwara ya hepatite C nkuko vyemezwa na muganga Renova Nagirabiri umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zo mu gitigu no munda aho ni mu gihe warusanzweho wa interferon kubantijana bawunyoye 40 gusa ari bo baba bafise amahigo y'ugukira Burundi nkuko umuhinga Renova Nagirabiri yongerako iboneka y'umutima ushasha uvura ingwara ya hepatite C ifatira mu gitigu ni nk'inyishu kubayigendana twumvirize Patrick ke niyo saba aho banza kutubwira ko ikimufata atayo yarazi
hepatite C kinasanzwe nkanga maraso hanyuma baca barayitoramo baca barambwira yuko no hagarika gatoya kugira ngo barengene bigende
ni waruzi ko warusanzwe bigendana
nikana gatowe nta n'umusonga numwe
haheruka kuboneka umuti ushobora kuzoyivura Burundi izana ry'uyo muti iryo bari nk'inyishu kuri mwebwe musa n'umufisiyo ngwa
rashobora kuba ari inyishu ko wabonetse ngira ngo kora umuti uzogukiza Burundi nibaza ko aje ituma bo bari inyishu
Amafaranga angana ni miliyoni zitandatu niyo akenewe kugira ngo umuntu ashobore kuronswa kire yose y'umuti wa Epsinate ayo mahera akaba ari make ugereranije ni miliyoni za baba 24 yahora asabwa kuri kire ya Interferon benshi bazi ku izina rya Pegasus igabanuka gico giciro ku muti mushasha nirava ku kigoro kishira hamwe Axis Pharma gitayeho gukorana n'amashira hamwe ayikora byo mu bihugu byo hanze nkuko vyemezwa na Jean-Claude Ndayizeye ajejwe ugutunganya ibikorwa vy'iryo shirahamwe bidandaza imiti rimwe na rimwe abagendana ingwara ya hepatite C baritura ubuvuzi bw'ikirundi badahanuje abaganga banonosoye kuyivura twumvirize uko vyagendeye Joseph Nahimana amaze imyaka 15 afise iyo ngwara ya hepatite C
bizotugora cyane kugira dushobore no kuyivuza kuko baravuga yuko hari imiti y'ikirundi ishobora
ibintu biruko mu gihe abafise ingwara ya hepatite C batama borohewe mu kwivuza imvo nyamukuru n'ubukene butuma badashobora kwipimisha kuko bisaba uburyo bw'umurengera iyo ikaba inkurikizi ko abenshi baje kwivuza amagara yabo yamaze gusinzikara nkuko vyashikiye Aloise Sikumingi aba muri komine Mutimbuzi cobaye ciza nuko bajejwe ibibazo vy'amagara y'abantu bufata mu mugongo uyo muce wabagendana ingwara ya hepatite C kuko ibandanya yiyongera mu bantu nkuko biri mu cigwa cakozwe n'abahinga mu vy'ubuvuzi bo ngaha mu Burundi kubwivyo abantu bato bato basaba gufatwa mu mugongo Aloise Sikumingi aterakamo avuga ati
cewe nk'uyu muti naho bogira no bahageze ko mfa ko amahera ntayo noronka harose nka leta canka bagira neza wo duha kubuntu nta buryo noronka bwo kwivuza nka twebwe abantu tujya tuvuye mu itasha kuko hari abantu benshi badashoboye kuronka n'igihumbi udashobora kuronka ku munsi nk'imiliyoni 9 ntanzo ndigira nkora kuva mu myaka 45 mfise none umva uwo muti no ugura gute
ugushira ku mugaragaro umuti Epsinate kabaya kajyo ko kumenyesha ko uwo ufata utomwononera amagara yiwe kukaba nkako ukwijivya ngombwa bisabwa n'ubuvuzi nkuko muganga Renova Ntagirabiri yaronosoye ibijanye no kuvura ingwara zo mu gitigu no munda ari mu batanze icigwa kubijanye n'iyo ngwara mu Burundi avyemeza ishira ishirahamwe Axis Pharma ridandaza imiti ryariyemeje gufasha mu gupima no gutanga ibikoresho vyabigenewe mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu ku rugero rushimishije. Jean-Claude Ndayizeye ajeje gutunganya ibikorwa by'ishirahamwe Axis Pharma ridandaza imiti arasigura uko ico gikorwa gitegekanijwe.
Muri Axis Pharma twarihaye intumbero yuko tugomba gufasha abanyagihugu badafise uburyo kugira ngo bashobore gushika kuri uwo mutwe ibihumbi bibiri tugomba gufasha kugira ngo bashobore kwipimisha borohewe ibikoreshwa mu gupima ari ayo mariatife cyangwa ibindi bikoresho bakoresha tukabitanga ku buntu tuzoshobora gufasha n'abariko barapima abo bagwayi bishobotse ntage nayo batanga.
Ukwivuza kare indwara ya hepatite C itararengerana na kamo gategwa abato n'abisumbuye mu ntumbero y'ukurokora amagara yabo.
Tumenyeshe kumugera wa hepatite atarucancu fise ukukinga bikwiye guca mu kugabanya ibishobora gutuma abantu bawandura. Akarorero ni kwitwararika isuku ryo kwa muganga nkuko MS bivuga. Abantu banduye uwo mugera bakwiye kwirinda kwanduza abandi. Ivyo vyoca mu kudatizanya ibikoresho by'isuku nk'umujigiti wo kwiyugumura, ibikoresho vyo guca inzara canke ivyo kumwa ubwanwa, nkuko isoko ry'abanyakanada rijejwe gutanga makuru kubijanye n'umugera wa sida hamwe n'uwa hepatite kati ribihanura. Ukwiyunga mu mashirahamwe vyobangira kamaro kubayigwaye. Ivyo vyotuma abagwayi baronka amakuru ajanye n'ingwara bagendana. Ikindi bifasha nuko inkuru ishikira abantu benshi nkuko ikigo kati kibandanya kibimenyesha. Ayandi makuru ajanye n'ingorane zijanye no kuvura umugera wa hepatite umviriza ikiyago twagiranye n'umuhinga yanonoso ibijanye no kuvura ingwara zo mu gitigu no munda, muganga Renovan Agirabiri aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Renova Ntagirabiri ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Ahenshi ndafise ibipimo ico nigishobora kubandanya kiba ikibazo kuri mwebwe mukurikirana abo bantu bagwaye ingwara ya hepatite C.
Kidashobora kuzoba ikibazo kinini. Virusi ya hepatite C iroroshe gupima. Ibitaro nka byose n'amalaboratoire yo mu Burundi ashoboye gupima akakubwiye ati wowe urafise hepatite C wowe nayo ufise. Kuba yifise rero duca dutangura kugira ibindi bipimo birengeye ivyo menye ugwega gize. Dusanze ari hepatite C ntoya atacirono na mugitigu turashobora kumubwira afise uburyo akivuza adafise uburyo naho tukarindira tukaraba kuko hari abantu benshi bayisazana atacibagize.
Hariho abanyagihugu bamwe bavuga yuko imiti y'ikirundi iyivura iyo ngwara bakayifata umuco mubahereza n'uyu
bawufata kubera atawundi natwe twababwira gufata kenshi wasanga atawuriho mu buryo bw'ubushakashatsi bw'uno munsi werekana neza kukiza ubu rero uriho
mu mitumba hagati twovuga abaganga bakaruhariwe mu kuvura ingwara ya hepatite batarashobora kugwira ntimubona yuko nubundi muzogwa musubira inyuma kugwanya ingwara ya hepatite C.
Ico naco ni kibazo kituraje ishinga utwo kwigisha abaganga bakaruhariwe aba specialiste cyo gisata gifite ingorane kwera uburyo bw'igihugu urindira kwa baganga baboneka abahari ubu bazogeragezwa kwashoboye kose bakavura abo bagwayi bazo babituye
kugira ngo mushike kuri ayo mahangiro mushigikirwe gute
ni ibintu bisaba uburyo ivyo muri laboratoire mushikiranganje bw'amagara y'abantu abantu bifuza gukora iciza ariko byogeye n'abantu bakaje hamwe bakagira amashira hamwe bagafashanya abantu bisuzumisha.
Ndabakenguruki
murakoze cyane namwe.
Ndagushimiye Alain Yves kuri ico kiyago mwagiranye n'umuhinga yanonose ivyo kuvura ingwara zo mu gitigu no munda. Tumira mate mukumviriza kano karirimbo katubwira kw'incutara magara. Twumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuganira ku vyerekeye ingorane zijanye no kuvura umugera wa hepatite. Gwaruka turashishikara nkuko musanzwe mubimenyereye. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe ariteguye kubishura. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Iriya ngwara hepatite muryango irababaza cyane byo bari byo banza kubaza muganga
irababaza na cane cane muri ca gihe ca nyuma aho igitigu ke camaze gusindikara nk'ikiba kikimeze neza
mbaza ndakwishura
none nk'umwana atanwe inzoga yo kwandura igitigu hepatite C gute
umwana kugira yandura igitigu nuko na nyina wiwe amufise mu mbanyi canke ajyarekara mwibaruka ashobora kumwandukiza
mbaza ndakwishura
Hepatite C barakunda kuvuga nti kaze nka B.
Ico mwomenya coco nuko ama hepatite ari B ari C yose afise ukuntu agenda aronona igitigu buhoro buhoro. Ariko amaherezo yavyo wa muntu afise iyo ngwara y'igitigu ayimaranye igihe kirekire araheza akagira ibimenyetso bikomeye gushika naho ashika bya bihe bya nyuma aho igitigu co nyene ataco kiba kikibasha. Umuntu abasinzikaye ugasanga mbere bivuyemo na za ngwara bita ama cirrhose canke ama kanseri.
Mbaza ndakwishura.
Igitigu ngo gitera cirrhose. Mbega none namazi yizana.
Cirrhose kuvuga yuko ari gihe cyanyuma gusa ajya amazi aza munda iyo umuntu aba agwaye ingwara ya cirrhose. Igitigu ntikiba gikora. Iyo cirrhose ijana no kubindi bihimba by'umubiri biri ruhande y'igitigu byo none kara navyo nyene. Ntubona ajya amazi aza umuntu kabona afise inda nini.
Gwaruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duhi jambo mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
akenshi usanga abagabo aribo bakarigwa na hepatite C kuvuga ko aribo ikarira
icambere mu mwanya niko hepatite C abikunda kubonekeza niba abantu banwa ibiyarura mutwe biciye mu nshinge bakitera inshinge akabagena niyo ngwara kwa mugenzi wiwe kuko ivyo bintu banwa biyarura mutwe yataye ubwenge arahitanya kitera ugasanga amagiye barayandura ivyigo vyarekanye yuko usanga ari abahungu bakunda gufata ivyo biyarura mutwe
mbaza ndakwishura
Hari nk'igihe wumva urwaye nka hepatite yo mu gitigo ugatinya kwipimisha irijana
Iyo umuntu akicandura ijya ingwara ya hepatite C umwe kuri bane bayanduye umubiri we urigwanira kagwana gakuramwo iyo virus cane cane muri cagiye ca mbere akiyandura ariko batatu kuri bane nabo biranka iko umubiri wigwanira ya virus ikaguma mu mubiri nuko agendana umugera wa hepatite
Mbaza ndakwishura
Wewe umva twa kuyumvira kwipimisa gute hepatite C kandi ifata bakire.
Ingwara ya hepatite C si ingwara yabakire. Ari utunze, ari ufise amahera make, ari ufise abayabayabaye. Nta muntu numwe adashobora kwandura ingwara ya hepatite C bivuye n'imibereho yiwe canke akazakora canke imibonano mpuzamitina akira atikingiye.
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
None twomenya ko tugwaye hepatite C gute tutarinze kuza kwa muganga.
Ubwa mbere cy'ukumenya nuko kugira umuntu amenye ko agendana ingwara ya hepatite C nta kundi kuntu bo bitora atari ko agiye kwa muganga akipimisha bakamufata amaraso.
Mbaza ndakwishura
Hepatite C ikuhitanye ni kwera ubutagende impanuro zo kwa muganga.
Murazi ko abantu bafise imibereho itandukanye. Hariho wa muntu usanga yikunda kumwaka kumwaka yamagenda kwipimisha kugira arabe ukuntu vyifashe mu mubiri wiwe. Nabandi usanga ntibikunda kandi no kumukubaho kwabo none ugasanga araheze akandura ingwara ya hepatite C ama kayigendana imyaka n'imyaka akagenda kwipimisha asanga cyaramaze kuyangara igitigu cyaramaze kononekara ataco bagishobora kuvura
mbaza ndakwishura
None umuntu agwaye hepatite C ntiyumve impanuro wumva arinde yo mwita
Ico mwomenya coco nuko iyo umuntu agendana umugera wa hepatite C mu mpanuro amutekerera vyukuri kuntu yifata vyategeza guheba na cane cane kwipimisha kenshi na kenshi ubwira barabe aho umugera ugeze Iri yatabikurikije uko hama kaja mu nzoga inzoga zonona igitigu c'umuntu zihuriranye n'uwo umugera wa hepatite C byonona vyinshi kandi na cane cane bica bituma nuko niyo ngwara ishobora kubicinyaruka n'ingona n'ingoga mu mubiri uwo muntu
Arakoze muganga Munyana kuri izo nyisho ha yugwaruka n'ubunyene turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo katwibutsa kw'incuti aramagara Mama gara ijambo abanywanyi bacu Jean-Claude Wigitega abaza ati iyo amenyo yahindutse agasa n'umuhondo byoba biva kuki abandanya abaza icyo umuntu yoyogesha kugira asubire gusa neza muganganita munyana muduhera inyisha umunywanyi
iyo umuntu aba yarakuze agakura afite amenyo meza akabona amenyo yiwe arahindutse bega aragira isuku bikwiriye afungura canke anwa cyono namenye yiwe nk'akarere n'utwotanga ni nk'itabi hama bibaye uko agasanga muri byo bintu ntabirimo areza kirukira kwa muganga bwa mbere rero kuvuga ngo yosubira kwera biva nico batoye igituma amenyo yiwe ahinduka aramutse agihagaritse agakoresha imiti muganga aba yamuhaye amenyo yiwe arasho kusubira kamera neza rero ga Jean Claude kugira isuku ribere y'amenyo yawe kugira amenyo yawe amere neza hari imiti bakoresha kugira bogesha amenyo ariko nukwama mwisunga yuko mukoresha imiti iba yemewe mu mafarmasi rero ni byiza yuko ya miti yamenye mukoresha iba igugwa mu mafarmasi aba ni imiti myiza kumenyo
uyu ndi munywanyi yatwandikiye yitwa Donatien w'Imuramvya avuga ko afise ingorane yo kubabara mu gikiriza akumva hakumuriro na cane cane yateruye ibintu bipima ibiro 10 abandanya avuga ko yagiye kwipimisha mu radio bamubwira ko atangwara babona abazicu two muhanura kuko abimaranye imyaka hafi 10 muganganita munyana n'uyu munywanyi muduhera inyishu
Donatien yaba vyukuri iyo ngwaro yimaranye imyaka 10 bakabara kuvuye bikanka gukira mwi radio bakerekana yuko atakindi kintu urwaye atangwara nufise nukuca rero umenye ikintu wifata tubireka kazura terura ivyishoboye kandi nokuraba aho uryama uryama gute isaso imatera yaba kora akazi kamara umwanya munini wicaye wicara gute intebe yawe wicara kimeze gute rero nivyo bintu byo mu buzima bwa misi yose tutuntu duto duto ukwiye kuca witwararika ukaraba ubonye ishikaye ukagenda kwa muganga kiganira muganga kuntu byifashe kuko yawe bimaranye imyaka 10 nuko hashobora ko hari igituma
turashimiye abanywanyi bacu twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zibanyuze kuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro kumyibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti agasozi kinahanugwa kahi yabagabo babona bikubwiye iki
ako gasozi ko ganje no kagereranya kwa kuntu wa muntu bamubwira iki kintu ntikigenda neza iki kintu ugitwaye kuvyogenda uku ukacha wica matwi ukigira sinda bibazwa ukigira uko ivyo bintu bakubwira atari ivyo
bikubwiye iki
umuntu abahadahanurwa akama yiteze yuko ivyo ariko arapanga cha ivyo yimvira wenyene ubwiwe wenyene yuko ariko kuri kugira ngo ntaze gusha cyane ntaze kugwa mu manga abandi bantu bari bamanje kumpanura
bikubwiye iki
uwo mugani yavuze ngo agasozi k'intano kwa kahi abagabo babona bisigura yuko abagabo baravuze bakavuga bakavuga kavuga eh mugabo gira uku nuku nuku ibi bintu bihebe gira uku canke igenze uku hindura ugira uku nuku ugasanga uwo muntu yahanuwe yaranuwe cyane ntiyavyumvise
arabitoye ganiro kiracu uyu munsi kigarukiye twibutse ko twashimikiye ku ngorane zifatiye ku kuvura umugera wa hepatite ndashimiye mwebwe mwese mwariko murumviriza ikiganiro kira nshimiye Alain Ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico mushikiriza canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twakure kuri 68 31 91 551 canke kuri 76 20 37 90 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro ndabasezeye ndabifuriza kugira amagara meza naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Boom. Yo nkurumbye ntayo narinzi n'ukuri. Hari umuntu yubatse guko nte reka nikubitira icupa kabundi je ndi cara umuntu basa
Hajya aragenda arishima ngo ntituzi byiwe Jebe hazo sano kwicara uhande mu kabare
Ash Bebuja wali kufuga rufu
Uwa gira mvuganda
Shaa Weni ndia kubiyekoru buto ya giri zwa lijava
Haja giri zwa nye
Hewe Hewe wala aku haya makuru wala kubeshe mishu wa anji
Raluka angambiewa Dajuna we mwosomya
Brother soma mhuli wawu gesera we Ahuruwa ukakuja hawa nwa wona Nizina wanyewa kwanza kukuri Facebook
Haja sinu mwona
Kaa hunduri mkaku shikahari ya hosu
Kwa hivyo Ashobora kuba yifitiye izindi ntumbero ziwe utazi.
Ivyo?
Eh. Aha je no simbira kuri Facebook nkandika kwizi nzoga zose ziri kumeza rewe wazinyoye. Nico kwemeza ko nta kubeshiye nigiki.
Kandi nani n'amacupa menshi twayasanze ngaha kumeza.
Abakoresha imbuga ngurukana bumenyi mwese. Mwari mukwiye kuvuga ibyo mwatohoshe. Ntimuzihindura ingurukana bihuha.
Kona kama mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi calling all night I can pull the wool while I'm being polite darling calling all night I can be a bull while I'm being polite oh me oh my I know many women wanna be in my life oh me oh my why can every woman end up being my wife even if she go Even if she go away, even if she go away, even if she go away, I'm a classic man. You can be mean when you look this clean. I'm a classic man. Calling on me like a young OG. I'm a classic man. Your knees get met by the street. Elegant, old fashioned man. Yeah, baby, I'm a classic man.
Show every madam on my team